nzamba
nzambira samirana
Radio Intamba agateka kawe turi kuwa gatatu genekerezo rya 8 nyakanga amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ko abantu babiri bishwe n'igisoda cy'u Burundi gikorera mu kiyaga Tanganyika hariya mu minago y'intara ya Rumonge ngo n'abasirikare bacu ariko nkuko bisigurwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo ngo nisanganya Mu makuru avugwa mu gisirikare kandi sentare ya gisirikare yahanishije kuri uyu wa kabiri umunyororo w'ubuzima bwose umusoda yishe umunyagihugu akomeretsa abandi babiri akoresheje inkoho y'akazi hariya igiteranyi ni mu ntara ya Muyinga Abatwa bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 barasabwa n'umugwi severe gusaba ikigongwe ariko abandi babona ko gusaba ikigongwe biva ku mutima w'umuntu atagitsure kigiyemo Diane Nkuru nziza nizengera ndashikiriza no makuru mu kanya nizo jyayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru duhereye mu bijanye n'umutekano muke umuryango wa Ntawumvukiye Isidoro umunywanyi w'umugambwe Senere ku mutumba Ndunga uri muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba waraye aturiwe mu nzu Imana irakinga izo byabaye mu gutagutago bwo kuri uyu wa gatatu igihe cy'isaha 9 z'ijoro amakuru ava mu ntwaro kuri uwo mutumba havuga ko abo bagizi ba nabi abaturiye inzu mu gihe abagize uwo muryango bari bajyamye Serugo Isidore Ntawumvukiye akaba yarakomeretse bikomeye bitumwe n'uwo mucanwa ariko Imana ikaba yakinze barasohoka inzu naho atatu bashoboye gusohokana mu byari mu nzu abantu babiri abasanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza abo bahagaritswe bakaba bari muri komisari ya kominale y'igipolisi Kayogoro mu makuru ajyanye n'umutekano muke kandi abasirikare babiri ab'igihugu cya Congo barashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu kiyaga Tanganyika mu gace ka Minago nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri Kivu y'Epfo Kapitaine Diodone Kasereka bari abasirikare bacungera umutekano mu mazi ba Congo bariko barakizura mu gihe hakunze kuboneka abagizi ba nabi bahungabanya umutekano wa Congo n'u Burundi bakoresheje ikiyaga Tanganyika abo nabo ngo bahavuye batana mu mitwe n'abasirikare b'u Burundi kuko batamenyanye ni inkuru tubaza Blaise Nijimbere
igisirikare cya Congo kije gukura amadidane yari yibonekeje ku bantu babiri bagandaguwe n'igisirikare cy'u Burundi mu bucagucagu bwo kuri uwa kabiri abanyagihugu muri zone ya Minago bavuga ko batigeze bamenya abo bantu baguye mu itana mu mitwe y'abasirikare hamwe n'umugwi bavuga ko witwaje ibigwanisho bakaba bavuga ko ari abasuma igisirikare cya Congo kikaba cyemeje ko bari abasirikare babo nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo mu bumanuko bwa Kivu Kapitaine Diodone Kasereka
Vous savez que les militaires de la marine congolaise étaient en patrouille de reconnaissance.
Abasirikare ba Congo bafite umutekano wo mu mazi bariko bakizura mu gisirikare cy'u Burundi kibitiranya n'abasuma. Murabizi ko abasuma basanzwe bakoresha ikiyaga Tanganyika bajya mu Burundi cyangwa bajya muri Congo. Ibyo byabayisanganye kuko igisirikare cy'u Burundi nico bikoze cyabiteguye. Ibyo kandi ntibishobora kuba intandaro y'umubano mubi. Byabayisanganye byatumwe nuko habaye kwitiranya mu mazi y'ikiyaga Tanganyika bivuye ko abasirikare ba Congo n'abo Burundi batari bavuganye kandi hakaba hatanabona nicyo cyatumye iryo sanganya
Kapiteni Gasereka akaba ari kahumuriza ko ibyo bitazotuma imigendanire itosekara kuko igihugu cy'u Burundi kitabikoze cyabiteguye ko habaye kutumvikana hagati y'ibisirikare bibiri akavuga kandi ko abategetsi b'ibyo bihugu bariko baravugana kugira bashobore gutahura kumwe ibyabaye
c'est pas grave, les autorités au plus haut niveau sont en train de travailler.
Urero, ikiriko kirakogwa nuko abategetsi batandukanye bariko baravugana kugira iryo sanganya ntiritume haba ukwinubana kw'ibihugu kuko byabaye isanganya igisirikare cy'u Burundi nticare categuye kwica mu basirikare nibyo tuma imigenderanire hagati y'u Burundi na Congo itosekana.
C'est pas un mal, c'est la relation qui est entre le Burundi et le Congo.
Mugihe bivugwa ko hari n'uwafashwe muri abo basirikare, Kapiteni Gasereka akaba yamenyesheje ko azocare kugwa agashikiriza igihugu ciwe. Radio Inzamba yagerageje guhamagara kuri telefone umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Floribert Biyereke, kugira tumenye yandi makuru ajanye n'iryo sanganya, ariko nitabye telefone.
Mu gisata cy'ubutungane umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose no kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 60 nico gihano sentare ya gisirikare yahanishije umusirikare Olivier niyo mwongere afite ipete rya deuxième classe uwo musirikare wo mu ikambi y'amajyana 312 muri komine Giteranyi yagirizwa kwica umuntu akomeretsa n'abandi babiri mu ijoro ryo kuwa Imana uheze akoresheje inkoho y'akazi. Urwo rubanza rukaba rwatsiwe kuri uyu wa kabiri ku muhingamo mu Giteranyi. Ni inkuru twateguriwe na Hawure Nkengurutse.
Sentare ya gisirikare ishashe muri komine Giteranyi akarere kakore mu icaha yagirije umusirikare deuxième classe Olivier Niyomwongere yakora mu ikambi y'amajyana 312 icaha cyo kugandagura umuntu akoresheje ikigwanisho cy'akazi yongera akomeretsa abandi babiri. Icaha ngo yagikoze yagiteguye nk'uko amakuru atandukanye ava muri komine Giteranyi abyemeza. Sentare imaze kumviriza uwagirizwa icaha ikaba yaciye imuhanisha umunyororo wo gufungwa ubuzima bwose no kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 60 ku muryango wabuze uwabo hamwe no ku bantu babiri bakomerekejwe n'amasase. Sentare ya gisirikare yafashe kandi ingingo ko hamwe deuxième classe niyo mwongere atoriha izo miliyoni 60 azocafungwa umunyororo w'agatsindikiro ungana n'imyaka 300 nk'uko ayo makuru abyemeza. Uruganda rwa Radio Inzamba ntituramenya ko uwo musirikare yoba yarafise abamwunganira imbere y'intahe n'ico bavuga ku rubanza yarawaciriwe na sentare ya gisirikare.
Inzamba
umugujejwe kuvuga ukuri no kunwanisha abarundi severe usaba bagiriza gukora ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 gusaba ikigongwe. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri muri zone Buterere n'umukuru w'uyo murwi Petero Claver ndayicariye mu gihe bariko barashikiriza ivyavuye mu matohoza yakozwe n'uwo mugwi ku bwicanyi bwabaye mu 1972 mu gisagara ca Bujumbura. Ariko Frederic Bamvwinyumvira arongoye urunani Seforo Arusha abona ko gutegeka abantu gusaba ikigongwe atari uburyo bubereye kuko gusaba ikigongwe biva ku mutima w'umuntu. Ido Nido na Josephine John Senkunzimana.
Umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kurekurirana severe wasavye ko abagirizwa ibyaha by'ubwicanyi byabaye mu Burundi harimo n'ivyo mu mwaka w'1972 gusaba ikigongwe kugira abarundi bashobore kurekuriranira. Petero Karavenda yicariye asigura ko bagiye gutunganya ibikorwa byo kumviriza abafite icyo bashikiriza ku mugaragaro.
Umugwi severe urateye akamo abumva bashobora gusaba ikigongwe abo biciye nk'uko umugwi severe warabibonye muri diyoseze katolika ya Ruyigi muri paruwasi ya Rusengo twariboneye kandi turiyumvira abasaba ikigongwe n'abaha ikigongwa babiciye. Gusaba ikigongwe n'urugendo rugoye ariko rukenewe kuri bose. Hari abakoze amaroregwa azwi na benshi. Umugwi severe ugiye gutunganya mu minsi iza ibikorwa byo kumviriza abafise ibyo bashikiriza ku mugaragaro, icyo mu Gifaransa bita audience publique. Nk'abemeye gusaba ikigongwe ku mugaragaro ku byo bakoze, ayo ma audience publique nazo bakibaraba kuko bemeye kwicisha bugufi imbere y'Imana n'imiryango yabuze.
Federico bamvuga inyumvira abona ahubwo ko ayo aramayire y'umugambwe CNDD-FDD watowe kugira abanyigize amabi bakoreye abarundi. Kubwiwe igikorwa cyo gusaba ikigongwe n'icyo umuntu kugiti ciwe kandi akora mu gihe abishatse.
Iki kibazo cha CVR ni kibazo twagarutse ko kenshi twerekana yuko umugambo uri ku butegetsi wagiritswa cyane amabi yo barashikiye kijya gihugu baranse yuko umurwi CVR ubanyikana na wa murwi uza kufasha kutohoza amabi yabaye kugira ngo bashobore kuyita uko cyanjye kuriya gatanu umwe afite uburenganzira bwo kuyahamazina mugabo bo ukabana ko kibaragishinga ari kusaba ikigongwe rero upye clavere arimo ararondera ingene abantu basaba ikigongwe mbere hakabamo nakantu kagahato nuko menga kuvugwa muri audience publique biraremereye cyaba byiza bagiye barabicisha mu mpisho kugira ngo ntihaje hamenyekane ikintu na kimwe urumva rero iyo nzira barimo barahishukuri barimo barahamba kuri kugira ngo kuri ntikuze kumenyekane.
Tubibutse ko kuva kuri uyu munsi wa gatatu ugenekezo rya munani nyakanga umugwi sever wabandanyirije igikorwa cy'amatohoza mu ntara za Murambya na Mwaro.
Kadiyo Inzamba tubandanyiriza amakuru twabateguriye mu bijanye nike na gibikoresho bya nkenerwa mu gihugu ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahunguriro busigura ko ubukene bw'isima ihingurirwa mu ishyirahamwe Buseko bumaze iminsi bwibonekeza ari kubera ko hariko harubakwa inyubakwa nyinshi za leta harimo amashure amavuriro ni bivuga by'inkino Capitoline niyo nizigiye akaba yabisiguriye abashinga amateka kuri uyu wa kabiri aho yari yatumiwe kugira yishure ku bibazo by'abashinga amateka. Iyo nyishu y'umushikiranganje ntinyura na gato ishyirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta urukome kubwa Gabriel Rusiri arongoye urukome ngo ahanini ico iryo kenariva ko ngo nukubura amafaranga y'agaciro yo kurangura hanze bimwe bya nkenerwa abikora isima ikindi ngo nabadandaza bisima mu gihugu bakora nabi batidegenza bagasabwa amananiza na bamwe mu bari ku butegetsi. Inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Imbere y'abashinga amateka umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye yaremeye ko isima ikorerwa mu ihinguriro Buseko yabuze mu gihugu cyose. Impamvu yatanze nuko ibikorwa bya leta byo kubaka amashure amavuriro n'ibibuga by'inkino arivyo bituma iyo sima ikena.
Ano bamenyesha nawo nyene ku isima ihingurwa na Buseko ko itashaka gukwira mu gihugu cyose kubera mu ino minsi inyubakwa arubakwa inzu nyinshi amashuri amavuriro ikaramwe n'ibibuga by'inkino bigatuma iyo sima idashobora gukwira mu gihugu cyose. Mugabo yaturemesha atubwira bati turiko turagura ihinguriro kugira tuzoronke umwimbu uhagije gushika naho abenegihugu baronko iyo sima bitagoranye gushika naho turonke umutekano dushora hanze.
Gabriel Rufyiri harongoye Oricom ishyirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta si uko abibona ngo ahanini ico iryo kenariva ko nukubura amafaranga y'agaciro yo kurangura hanze bimwe mu bya nkenerwa bikora iyo sima.
Hari igihe umuntu aba ari muri leta agaca yibwira yuko ari we azukuri wenyine canke ivyo avuze baca bavyemera gucyo gusa nuko ari kibazo c'amafaranga y'agaciro. Murabizi birakenera ibintu biva mu makungu biva hanze bikenera amafaranga y'agaciro arivyo twita la matière première ibyo navyo bikenerwa amafaranga y'agaciro. Amahera y'agaciro nayo leta yafashe ingingo yuko yatanga mu bintu bimwe bimwe mu miti mu bitoro no mu ifumbire mugabo nivyo byose naho leta yemeye kuyatanga n'ivyo bitatu ntibikwira.
Ikindi ngo badandaza bisima mu gihugu bakorera mu cuka kibi bagasabwa ibiturire nandi bananiza na bamwe mu bari ku butegetsi.
Ubu uya abadandaza benshi bafite ikibazo cyo kugira ibintu by'urudandazwa mu gihugu cacu ni ukuvuga yuko icyo bita environnement favorable des affaires igoye cyane. Ubu umudandaza kugira ngo adandaze nta kintu kimwe bita le commerce équitable ni ukuvuga kudandaza widegenzya ntibikunda usanga ari umuntu azi kugira amagendera kugira guca ku ruhande gutrisha nushobora kudandaza wenyine bigakunda ibyo utabishoboye ntibikunda kudandaza ibyo rero hari abatabishobora benshi.
Igihe kitari gito kiraheze isima ihingurirwa mu ihinguriro Buseko isigaye ari umuzi wibuye mu gihugu cyose ahibonetse ikagurwa ku giciro kirengeye rwose kukizwi n'amategeko. Abadandaza babishoboye baca baranguye isima y'ubwoko bwa Simba ihingurwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania.
Ubundi bukene buvugwa n'ubwigitoro bumaze hafi kwezi bwibonekeza mu gihugu burateye umutima uhagaze abavyeyi bafite abanyeshuri buca batangura umwaka w'ishure kuwa mbere uza bavuga ko abana biga mu ndaro bitazoborohera gushika mu mashure bigamwo abo bavyeyi bagasaba ko ingorane y'ibura ry'igitoro yotorega umuti mu maguru masha umviriza bamwe mu bavyeyi babishikirije kuri amikro ya radio inzamba
yana bazaza ku ishure Nawa toyo muri interna n'ikibazo kubera gandire ho ari bucene bw'amahera ubu akikunyurwa nuko yitora cyabaye ikibazo kabisa nyenzi nayo kandi ndi bujumbura ariko arayisigura mbwa nkumva nta nyishu tomoye iriho nshereka dore yuko abana bashaka gucererwa bonyine ikibazo amaze kuduga kandi abanyeshuri batara benshi byarabigorana na rijya kubera baba batega ari benshi ubu rero ho igiye kuba ingorane no kose basaba leta rero yuko yagerageza uburyo bwose iyo ngorane ikayitorera umuti hakiri kare
ikibazo cy'ingora bahizi nk'akarorero twebwe mu ntara cy'ibitoki umwana kugira azushikire mu ntara ya Gitega agiye kwigayo bizogorana cyane ababyeyi twari dusanze twikobye mu kurondera ibikoresho by'abana bacu bica bitugora kugira ngo turondere itike ndende turasaba leta amashuri azutangure igitoro cyasubiye kuboneka mu gihugu
hamaze hari igihugu kuri biatebwo aho igice y'igitoro icyagwa ibihumbi bitanu iyo kigera aho ntikihabwe bose mu gihe rero n'ubugizi bw'ubushikiranganji bugeze ubwo bisa nk'ubwo ibitoro yari yavuze ko atanyinshi babona turashaka no kwidusabe leta irari minisitiri mutica gihadu kugira ngo abana ntibe mu mvorero kuko yabona kandi yuko igitoro ashobora kugira ingaruka mbi kuri bo habishije gutanga nka James umwana azaje ku ishuri Gitega ariko mbere yuko ashika aho yuririra umuduga umushikana Igitega abanza kugenda n'ipikipiki ibiciro by'ipikipiki rero byari bisanzwe biri hejuru cyane none ubu hoho basimba cyane kubera nabo nyine bagora kuronka igitoro icyo tusaba ubushikiranganji bw'ubudandaji ni uko muri iyi minsi turi kuturonsa abana ku ishure bakurikirana iby'ibiciro byo kwiyunguruza
Inzamba
tubandaneza mu gisata cy'agateka kazi na muntu ishira hamwe akatu Burundi ridwanya isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu bisaba abagenzura amabohero gusubiza abanyororo uburenganzira bwo kuvugana nababo ivyo biri mu rwandiko rwa akatu Burundi rwo kuri uyu w'indwi nyakanga kubw'iryo shira hamwe ikiza cya COVID-19 ngo nicoza kibicitwazo y'amabwirizwa yo kucirinda yubahirijwe neza ishyirahamwe akatu Burundi rikaba rimenyesha ko umwaka uheze abanyororo babujijwe kurabwa n'ababo mu ntumbero yo kurwanya umugera wa COVID twumvirize umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko muri akatu Burundi
uburenganzira ku munyororo kugira ngo ashobore kuvugana n'abiwe birarikiwe n'amategeko y'igihugu eka mbere n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku gikumu naho rero amategeko mwumva abivuga gutyo araciye umwaka urenga mu Burundi abanyororo batagira ubwo burenganzira bwo gushobora kuvugana n'ababo cyangwa ko ababo baza kubaramuta aho bapfungiwe ibyo bakaba babigize mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus kiriko kiri inganda kwisi ariko rero naho izo ngingo zafashwe biraboneka yuko kugwanya ico kiza mu mabohero bikire kure nk'ukwezi kuko hari abo twita abanyororo bidegembya basohoka bakinjira uko bashatse hari abajeje umutekano mu mabohero hari mbere n'abakozi bo mu mabohero basohoka nabo nyene bakinjira uko bashatse ivyo rero bakabikora atacu bakoze kugira ngo bakinge ico kiza du covid ko gishobora kwinjira hari mbere n'abanyororo bashasha binjira mu mabohero bagashikira mu bandi bari basanzweyo batabacishije n'ahantu bomari iminsi kugira ngo babone neza yuko abo bantu bari binjiye badafise uwo mugera wa coronavirus ivyo rero abanyororo bagaca babona yuko izo ngingo zabafatiwe kubuza babo kubaza kubaraba zidakwiye ko zofatwa mu gihe badakingiwe no mu zindi mpande zose akati Burundi rero ibonye izo ngorane zirimwo ikabona n'ukuntu abanyororo bidogera iyo ngingo ico gituma risaba abajejwe ubutungane ko bofata ingingo ku buryo abanyororo babandanya babonana n'ababo mugabo bakabonana bashize mu ngiro za ngingo zo kugira ngo abantu ntibandukizanye ico kiza cya coronavirus
turabandanya n'amakuru twabateguriye amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu na cumi n'iby'amarundi niyo yasubijwe n'umutama Aroni Cizanye wo muri zone Kazirabageni ya komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ayo mafaranga yari yatanzwe kugira ngo uyu mutama abarwe, ariko umwaka ukaba waruheze atarashyirwa ku rutonde rw'abakorwa mu bitaro vya Kibuye biri mu ntara ya Gitega. Umuryango wa aho nitsizanye ukaba wari washimye gusubizwa utwawo kubera ko wagumye uzembagirika uva mu ntara ya Makamba harati y'umwaka wose. Amakuru ava mu muryango w'umutama Aaron Cizanye amenyesha ko muganga Reverend Gilbert Kibinakanwa yabashikirije ayo mafaranga kuri uyu wa gatatu, no mu gihe yari yaremeye Radio Inzamba agatega kawe guha umubonano uwo muryango w'uyo mutama hari mu makuru twashikirije kuri uyu wa mbere. Radio Inzamba mu makuru ajanye n'indero, igisata cy'ubushikiranganje bw'indero kijejwe kugendura amashure no gukurikirana ingene inyigisho zitangwa kirakwiye gukora akazi kijejwe mu kugenzura ingene inyigisho zitangwa hamwe n'uko abigisha bakora akazi bashinzwe. Uko niko umwarimu wa kaminuza Liberant Ntibashira kandi umwe mu bahinga mu vy'indera bibona nayo kuba umushikiranganje w'indera asigura ko igisagara cya Bujumbura kizi inyuma mu ndero kubera ariho hari amashure menshi y'abigenga, ngo nta kuri kurimwo. Tega amatwi Liberant Ntibashira kandi umuhinga mu vy'indero.
Ibituma bishobora kuba ari byinshi, ariko cyane cyane ikintu nyamukuru no kuraba abarimu ko batanga inyigisho zihagije, ko bafise ubumenyi bukwiye bw'ukwigisha neza kugira abantu bamenye. Ikindi umuntu yovuga yokwibaza, mbega ko ariho igisata mu bushikiranganje bw'indero kijejwe kugendura amashure n'ingene inyigisho zitangwa, ico bisata cy'umushikiranganje bw'indero barakora akazi bajejwe? Mbega abarongoye amashure barakoresha abarimu kugira barangura amabanga yabo? Mu ncamake rero imvo nyinshi cyane, aricyo gituma ikintu cokogwa nuko abajejwe igisata c'indero muri meri ya Bujumbura no mu bushikiranganje bw'indero, harimo n'ababyeyi, harimo n'abaserukira amasendika, bo kwicara hamwe bakiga neza igituma abo mashure canke imiri ya Bujumbura ibyanyuma. Hanyuma rero bamaze kumenya izo imvo n'imvano, batore inyishu irashe ingene akanovera kugaruka imiri ya Bujumbura igasubira igafata ikibanza kikwiriye.
Mu kurangiza n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'inkino, umugwi nserukira w'igihugu w'u Burundi wa volleyball warayitsinzwe urukino rwa mbere mu nkino za Afrika ziriko zirabera mu gihugu cy'u Rwanda muri Kigali Arena. U Burundi butagira umumenyereza wabwo n'abakinnyi babiri abandi uyu mugera wa corona bwatsinzwe amaseti 3-0. Idonido na Josene Kazi.
Ugo rukino ntigwari goroshe ku basore baserukiye u Burundi muri izo nkino, ariko barerekanye ko naho batarashikira urugero rw'u Rwanda muri volleyball bafite abasore bakiri bato kandi bafise kazoza keza. Muri seti ya mbere u Rwanda rwayitsinze ku manota 25-15, iya kabiri u Burundi burashiramo ingufu bushikana amanota 19, iya gatatu butsindwa kuri 25-14. Iyo seti abarundi bakaba bayikinye bamaze kubona ko akaba kabaye. Gutegura umugwi nserukira gihugu biracari ikibazo mu Burundi. Uwo mugwi urikura serukira u Burundi nta nkino za kivandimwe wigeze ukina kugira witegure, wahagurutse bigoranye cyane, uzana umumenyerezi umwe izahavuye bibi kibazo. Muri kino gihe cya COVID-19 abantu bose bategerezwa gupimwa kenshi gashoboka kugira ntihagire abanduza abandi. Ibipimo vyakorewe abarundi vyarerekanye ko umumenyereza Kabura Cassien yanduye uwo mugera wa corona, ivyatumye abakinyi basigara ari mpehesa. Kiretse uwo mumenyereza rero, hari n'abakinyi babiri basanganye uwo mugera wa corona. Abo nabo ni Ndayifukamiye Eric Batazira Gacara na Veru Burundi Donald, abakinyi beza cane bari gufasha ibitari bike. Kuruna wa kane Burundi buzokina na Uganda, hanyuma urukino rwa nyuma rwo mu matsinda bakine na Burkina Faso ku munsi wa gatano mu mwaka w'2019 i Tunis muri Tunisia Burundi bwari bwitabiriye higanwa nkiri bukaba bwarangije mu kibanza c'icenda ku bihugu 10 byari byitavye ico gihe Burundi bwatsinze Botswana iyo nyene no mugwi w'abigeme w'u Burundi uritezwe mu Rwanda mu nkino zizotangura igenekerezo rya 10 ariko ikibabaje nuko utarashika mu Rwanda abandi bazokina bahamaze iminsi bimenyereza
Urakoze Josine Kaze ni nawe uciye usozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bagenzi bacu baratorokanije turabakengurukiye cyane byere nkuru nziza nabashikirije nkaba ndabifurije amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha